alfajiri ni Sauti ya Amerika. Izuri ya Amerika ribandanye ibiganiro bishikize imisi yose makuru no mu Kinyarwanda Washington DC mwiriwe neza nshuti muduteza matwi muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamilindi mwiriwe neza se
mu gihugu cha Maroc haravuga urupfu rw'umunyeshure w'umurundi Elise Akimana ari abemeza ko yoba yari yahuye abasanzwe bamuza ariko siko babibona
nabitahura numva mase ndavyumva ko yo kwiyahura numva vraiment ko yoba yahuye
uwo n'umurundi kazi yamenyanye na nyakwigendera Elise Akimana acega mu gihugu cha Maroc. Inzego z'umutekano muri Uganda ziremeza ko zataye muri yombi abantu 40. Robert Mueller yahoze mu ushikiriza manza adasanzwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabwiye inama nshingamateka ya Amerika uno munsi ku wa gatatu igihe yaseruka imbere y'iyo nama kwishyura ibibazo ko itohoza ku vyerekeye kwivanga k'Uburusiya mu matora ya perezida yabaye muri Amerika mu mwaka wa 2016 atakuye kuri perezida Donald Trump ivyo avuga ko yaburijemwo ubutungane mu kugerageza guhagarika itohoza ryariko rikorwa kuri we.
Intambara y'amagambo hagati ya Amerika na Irani irakomeza ntabwo icogora.
Arike kwa kora bagwanya ubutegetsi muri Uganda bo mu mugwi Allied Democratic Forces mu mfunyafunyo ADF bisha abantu 12 mu bitero bibiri byabereye mu karere ko mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Aho muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi ibitangazamakuru birinubira ko bitagihabwa amakuru ku cyorezo cya Ebola kuva kuwa mbere nimugoroba. Mugumire ku ma radio yanyu, mujye no ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu.com, radio yacu voa.com, mukurikire aya makuru tugiye kubagezaho.
Tony Dorero jama kuri yo hijya no hino tubafite muri aka kanya ga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Robert Mueller yahoze arumushikiriza manza adasanzwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabwiye inama nshingamateka ya Amerika uno munsi kwa gatatu igihe yaseruka imbere y'ubwo rwego kwishyura ibibazo kwitohoza ku vyerekeye kwivanga ku Burusiya mu matora ya perezida yabaye muri Amerika mu mwaka wa 2016 atakuye kuri perezida Donald Trump ivyo avugwa ko yaburijemwo ubutungane mu kugerageza guhagarika itohoza ryariko rikorwa kuri we. Ivyo naho Perezida Trump avuga ko itohoza rya Robert Mueller ryabimukuyeko. Yamara Mueller atangaza ko adashobora kwagiriza ivyaha Perezida Trump kubera imigambi imaze igihe kirekire y'ubushikiranganji bujejwe ubutungane ibuza kwegeka ivyaha ku muperezida kiri mu mabanga yiwe. Mueller mu nyuma yaho yishyuye ego kuvyuko niba yoshobora kwagiriza ivyaha Perezida Trump nyuma yuko yoba yarangije amabanga yiwe ya Perezida. Tangaje ko hatari ivyemezo bihagije byo kwagiriza Perezida Trump canke abandi bari bajeje ugikorwa ciwe cyo kwiyamamaza kuba perezida mu mwaka wa 2016 ko bo bakoranye n'u Burusiya mu ntumbero yo gufasha Trump gutsinda amatora yo mu mwaka wa 2016. Robert Mueller yishuye ego canke oya ku bibazo bitari bike mu kuvuga ko yagumye kuvyo yashitse ko mu cegeranyo kirekire yashikirije inyuma y'itohoza ryiwe.
Turahamya neza ko twarashe drone no kuvuga indege itagira umuderevu ya Irani ku itariki ya 18 y'uku kwezi mu kirere cy'ikigobe cya Hormuz. Dushobora kuba twahanuye n'indi ya kabiri. Ntabwo ari byo bivuga ni General Kenneth McKenzie, komando w'ingabo za Amerika zishinzwe uburasirazuba bwo hagati, niwe rero ubitangaza. Irani ibyo byose yabihakanye ivuga ko atari byo. Ministre w'ingabo wayo General Amir Hatami yavuze ngo twitwarashe drone yabo, twerekanye ibisigazwa byayo, niba hari ushaka kwemeza ko yarashe drone yacu nawe niyerekane ibimenyetso. Irani nayo ivuga ko yashwanyuje drone ya Amerika ku itariki ya 20 y'uku kwezi, ihamya ko iyo ndege yari yavogereye ikirere cyayo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeza ko nta drone yayo Irani yigeze irasa.
Mwananya kumviza makuru hirya no hino tubafitiye muri Afrika. Abike kwa kora bagwanya ubutegetsi bwa Uganda bo mu mugwi Allied Democratic Forces mu mfunyafunyo ADF bisha abantu 12 mu bitero bibiri byabereye mu karere ko mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akana karere kageramiwe n'ikiza cha Ebola. Abike kwa kora bagwanya ubutegetsi bo mu mugwi ADF batereye icyarimwe ibisagara bya Eringeti na Oicha ku munsi wa mbere w'indwi mu karere ka Beni. Umuyobozi w'akarere ka Beni, Kasereka Dona, avuga ko bishe abantu 9 mu gisagara cya Eringeti n'abantu 3 mu gisagara cya Oicha. Amenyesha ko naho abasirikare batari bake ba leta ya Kongo barungitswe muri ako karere, abanyagihugu baho batekewe n'ubwoba bwinshi kubera ivyo bitero. Kuva mu kwezi guheze leta ya Kiislam yari yitiriye ibitero vyakozwe n'abagwanyi b'umugwi ADF, yamara imigenderanire hagati y'iyo migwi ibiri ntitomoye. Umugwi ADF n'iyindi migwi yitwaje ibigwanisho ikorera mu karere ko mu buseruko bwa Kongo yarageramiye bikomeye utwigoro tw'ukugwanyikiza ca Ebola muri ako karere.
Tugumye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibitangazamakuru byaho byaramutse byinubira ko bitagihabwa amakuru ku cyorezo cya Ebola cyayogoje uburasirazuba bw'igihugu. Ubusanzwe Ministeri y'Ubuzima yoherezaga email ivuga uko byifashe buri munsi. Iyo email yohererezwaga ibitangazamakuru nyine n'inzego za leta zitandukanye ndetse n'inzego z'imiryango mpuzamahanga hafi bafite na kuruhare mu rugamba rwo kurwanya Ebola. Ariko kuva Ministeri w'Ubuzima Oli Ilunga avuye ku butegetsi, aya makuru ntagitangwa. Dr. Ilunga yeguye ejo bundi kuwa mbere nyuma y'icyemezo cya President wa Repubulika ya Repubulika nyine iharanira demokarasi ya Kongo, Felix Tshisekedi, cyo gushyira ibikorwa byose byo kurwanya Ebola mu maboko ye bwite. Email ya nyuma ya Ministeri y'Ubuzima yaje nyine kuwa mbere yavugaga ko kuva mu kwezi kwa munani gushize Ebola yari imaze guhitana abantu 1,743 n'abandi 2,729 bayikize neza neza.
Muri Afrika kandi, muri Kenya, Perezida w'icyo gihugu Uhuru Kenyatta yasubirije umushikiranganji ajejwe ikigega Henry Rotich. Ni inyuma yuko yagirijwe ko yanyuruje amafaranga yari yerekeye amakontra yerekeye kubaka ingomero z'amazi zibiri mu gice cyo mu burengero bw'igihugu. Ni rya mbere umushikiranganji ajejwe ikigega muri Kenya, igihugu casinzikariwe na ruswa, yagirizwe ivyaha mu gihe ari mu mabanga yiwe. Henry Rotich yahakanye ivyaha yagirizwa igihe renguka muri sentare ku munsi wa kabiri w'indwi. Itangazo rya leta ya Kenya uno munsi wa gatatu yamenyesheje ko umushikiranganji ajejwe akazi ukuru yatani Konacho azosubirira Henry Rotich vy'agateganyo. Henry Rotich hamwe n'abandi bategetsi bakomeye bagirijwe ko basahuye leta ku bijanye n'umugambi werekeye kubaka urugomero rw'amazi mu gice citwa Elgeyo Marakwet mu burengero bwa Kenya. Ibikorwa byo kubaka izo ngomero ntibiratangura, naho imiliyari n'imiliyari y'amashiringi yakoreshejwe. Abandi bategetsi batari bake bagirijwe hamwe na Henry Rotich nabo nyene barasubirijwe.
Radio Ijwi rya Amerika. Muri Uganda, Depite Robert Kyagulanyi uzwi cyane ku izina rya Bobi Wine yatangaje uyu munsi ko aziyamamariza umwanya wa Perezida wa Repubulika mu matora yo mu 2021. Afite imyaka 37 y'amavuko, yatorewe kwinjira mu Nteko Ishinga Amategeko mu 2017. Umwe ku baturage babiri ba Uganda n'abana bafite munsi y'imyaka 16 y'amavuko. Bobi Wine n'urundi rubyiruko, urubyiruko asa naho yabereye umuvugizi umukuru w'igihugu bazi ni Perezida Museveni wenyine. Museveni amaze imyaka 33 ku butegetsi. Mu matora yo mu 2021 azaba asaba rubanda manda ya gatandatu. Iyo nkuru turayigarukaho mu kanya mu makuru yo mu karere.
Mwana kumviriza ibiganiro byacu mu kinyarwanda no mu kinyarwanda i Washington DC, mushobora no kudukurikirana kuri Facebook hamwe no kuri site yacu ariyo wezitatakaburungu radio yacu voa.com.
Umunyeshuri w'umurundi witwaga Elise Akimana yigaga muri Maroc muri kaminuza iri mu mujyi wa Marrakech yitabye Imana ku buryo butunguranye. Ambasade y'u Burundi muri Maroc itangaza ko yamenyeshejwe ko yiyahuye. Inkuru irambuye na Venuston Nshimiyimana, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ukorera mu biro byayo i Londres mu Bwongereza.
Ibaruwa yandikiwe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi yashyizweho umukono na Chargé d'Affaires Raymond Nizigimana iravuga ko Elize Akimana wigaga muri kaminuza ya NSA Marrakech yitabye Imana yiyahuye mu ijoro ryo kwa 22 rishyira ku ya 23 z'uku kwezi. Yandika ko yabibwiwe n'umunyeshuri wiganaga na Nyakwigendera umwe mu barangije muri iyo kaminuza, yatubwiye ko yatunguwe n'urupfu rwe yarangije kwiga gatahi Burundi ntiyashatse kudutangaza amazina ye.
Pauliye muri Candete, yitwa Candete yo iba muri vacances yari ka yo gusenga. Iba muri ville yitwa Ifran. Kora twari abarundi twese umva turamenyana. Nabari baje ico giye yiga mu wa mbere ensa ishure rya Ecole d'Ingénieur Marrakech.
Ubwo hari muhe mwaka?
Aho oye hari muri 2016.
Noneho yaragiye kurangiza kwiga, yagira heze kwiga?
Umva oya ico gihe yari mu wa mbere.
None uko umubona hari yari umuhungu umeze ute?
Yari umuntu nyene akunda gusenga. Umva ko yaje muri iyo Candete yari kantumara iminsi ishika itanu.
None umaze kumva inkuru yuko yitabye Imana yiyahuye, wabyakiriye ute?
Sinabitahura, numva amasi ndabyumva ko yo kwiyahura. Sinumva vraiment ko yabayiyahuye.
Umuntu mwasenganye mvaga ari nk'ibibazo avuga ku buryo byatuma agera aho yavuga ati maherezo nakwiyambura ubuzima.
Oya, byose ndabitahura. Ishure yariga ko n'ishure nije ko.
Wowe wahize imyaka ingahe?
Aho oye muri ensa nahize imyaka itanu.
None muri iyo myaka itanu yose wahamaze, wigeze wumva hari umwana hari undi munyeshuri wiyahuye?
Oya, ndumva badeprima mugabo hana gushikaho biyahura. Ndumva ba deprima kubera ishure n'ubuzima bwaho nyene. Bo yuri muri village ndese ko ash ka deprima mugasingeze numva ushikaho yiyahura. Kubaza abari bari Marrakech ni byabaye nuko ko nivyumvikana nawe nyene mbona me abari shoke.
Aho ngaho mu Burundi inkuru imaze kumenyekana aho bayakiriye bate abari bamuzi?
Yoje nabimenye jo nabibwiye n'umugenzi wanje akiri Maroc. Utwa maho nashyizeyo nyene twigana. Acambwira kubera twe twajanye no muri iyo kamp, acambwira ati nuzeye aranyeka n'ifoto twari twifotozanye.
Nuzeye
yapfuye ngo yitabye Imana. Sinatahura ati ngo yiyahuye en plus. Kumva ko yiyahuye numva n'ibintu ino vraiment sina n'umwe turavugana. Sinzi famiye yiwe, sinari ndayizi. Pare ko adafite ababyeyi.
Twakomeje gutohoza dusanga koko Elize Akimana yarabuze ababyeyi be, ariko dushobora kubona mushiki we Aline Habonimana yatangiye atubwira ku iriya nkuru yabatunguye.
Urumva numvise ko yapfuye, urumva ko ukubitwa n'inkuba nta kindi rero nkuvuga.
Kugira ngo bavuge ngo umwana yiyahuye, mwebwe mwamureze mu muzi, hari ikintu mwari muzi kigaragaza ko yashoboraga kugira igitekerezo nk'icyo?
Nabo bari kumwe nta n'umwe abyumva.
Hari mugenzi we bamenyanye bari ku ishuri wambwiye ko basenganaga ko yari umukizwa? Iyo ngingo nayo yo kuba mu Mana no gusenga mwarimu uyimuziho?
Yakijwe ari muto cyane, makihari ko yagiye asanzwe ari umukizwa, ntiyakizwe ageze muri Maroc. Yakijwe ari umwana muto cyane, yavukiye mwe dayere ko yavutse amari umukizwa.
None mwebwe murumva ari ibintu byabatunguye, murumva ari nk'ibintu bitanashoboka, mutegereje yuko anketi zikorwa kugira ngo umenye uko biteye?
Naho zokorwa ntimutugarukanira.
Igihe twateguraga iyi nkuru twashatse no kumenya icyo ambasade y'u Burundi iraba ibitekerezaho naho iperereza rigeze, batubwira ko hari umukozi mukuru wayo wagiye i Marrakech gukurikiranira hafi iby'urupfu rwa Elize Akimana, batwizeza ko azatuvugisha agarutse. Nibutse ko muri Maroc hari abanyeshuri bagera ku 16,000 bakomoka mu bihugu 20 bya Afurika, birimo u Burundi buhafite abanyeshuri barenga 100. Venuste Nshimiyimana, Ijwi rya Amerika, Londres.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya 255 4 rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu cenda. Abatwumva muri muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Inzego z'umutekano mu gihugu cya Uganda ziremeza ko zataye muri yombi abantu 40. Ikinyamakuru The Monitor cyo muri Uganda kivuga ko abo bantu ari abanyarwanda, ariko umuvugizi w'ingabo za Uganda Brigadier General Richard Karemire yirinze kugira icyo avuga ku bwenegihugu bw'abafashwe. Inkuru ya mgenzi wacu Geoffrey Mutagoma.
Mu kiganiro ha Ijwi rya Amerika kuri telefone, umuvugizi w'ingabo za Uganda Brigadier General Richard Karemire yirinze kwemeza ubwenegihugu bw'abatawe muri yombi, ariko avuga ko hari abakekwa bafashwe bari mu maboko y'inzego z'umutekano za Uganda. Ikinyamakuru The Monitor cyo muri Uganda cyo cyari cyemeje ko abanyarwanda barenga 40 bagotewe mu rusengero rurahitwa Kibuye mu nkengero z'umurwa mukuru Kampala, bagatabwa muri yombi nyuma bakajyanwa ahataramenyekana. Ijwi rya Amerika ryagerageje kubaza ambasaderi w'u Rwanda muri Uganda niba koko abo bantu bose ari abanyarwanda, ariko ntibyadushobokeye. Twanagerageje kandi kubaza muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda, nabwo ntibyadushobokera. Uretse bamwe mu banyarwanda bamagaye icyo gikorwa ku mbuga nkoranyambaga, kugeza twandikiye inkuru, Leta y'u Rwanda yari itaragira ikivuga ku mugaragaro niba koko abafashwe ari abanyarwanda. Cyakora u Rwanda ntiruhema gushinja Uganda gufata no guhohotera abanyarwanda batuyeyo n'abajyayo, ruhamya ko bafatwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko bagakorerwa iyicarubozo. Ibyo Uganda irabihakana ikavuga ko abifata ari abarenze ku mategeko. Hashize imyaka igera kuri ibiri ibihugu byombi bigerageza kuganira kuri iki kibazo, ariko ntacyo bitanga. Mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka u Rwanda rwakoze icyo rwise kugira inama abanyarwanda kutajya muri Uganda, ruvuga ko ruteba impungenge n'umutekano wabo mu gihe baba ariyo. Ubu hari gisa n'intambara y'amagambo inyura mu bitangazamakuru bibogamiye ku butegetsi bw'impande zombi. Mu ntangiriro z'uku kwezi i Luanda muri Angola habaye inama yemeje ko ibibazo hagati y'ibihugu byombi bikwiriye kurangira mu nzira y'imishyikirano. Inama yagennye ko Perezida Tshisekedi wa Congo na Lorenzo wa Angola bafasha mu kongera kunywanisha ibi bihugu. Gusa abo bafashe baramutse ari abanyarwanda nk'uko amakuru akomeje kubivuga, byaba ari ikindi kimenyetso cyerekana ko akazi k'ubuhuza kuri ibihugu byombi gashobora kuzarushaho kugorana.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Urukiko rw'ubujurire rw'u Rwanda ntirwaburanishije mu mizi urubanza rwa General Frank Rusagara wavuye ku rugerero, Colonel Tom Byabagamba na Sergent François Kabayiza baregwa ibyaha byo kwangisha rubanda ubutegetsi. Sergent François Kabayiza yatanze intambamyi yikoma Patricia Mukanyundo ukuriye inteko y'abacamanza baburanisha uru rubanza, amushinja ngo arabogamye agashidikanya rero ko atamuha ubutabera nyabwo. Eric Bagirubusa yari mu Rwanda nange gwe ari mu Rwanda yakurikiye uru rubanza.
Akimara kwibutsa imiterere y'urubanza kwaburanye bombi no gutanga amabwiriza y'uburyo iburanisha rigomba kugenda, Madame Patricia Mukanyundo kuri inteko iburanisha yari yiteguye ko agiye kuburanisha ubujurire mu mizi. Byahise biba ikinyuranyo kuko Sergeant François Kabayiza wari umushoferi wa General Frank Rusagara wagombaga kubimburira abandi yiregura yahise amwihana. Sergeant Kabayiza yabwiye Madame Mukanyundo ko yifuza ko yava mu rubanza kubera ibyemezo bitandukanye yagiye afata ku nzitizi uregwa yagiye amugezaho. Muri bimwe yasobanuye, Kabayiza yabwiye umucamanza ko mu byemezo byose yafashe yabogamiye ku bushinjacyaha. Kabayiza yamwibukije ko yamugejejeho ikibazo cy'uburwayi umucamanza arakirengagiza gifata nk'ubutarabayeho, ahubwo ahitamo guha agaciro ibisobanuro by'ubushinjacyaha. Sergeant Kabayiza yikomye umucamanza ko mu byemezo bye yemeje kuregwa yigeze gufungirwa muri gereza ya gisirikare ya Murindi mu gihe ngo atanahazi, yahise amusaba kwicara kubera intege nkeya. Maître Milton nk'ubumwunganira mu mategeko yasabye umucamanza umwanya bakajya gutegura impamvu zishimangira ubwihane bwa Kabayiza, bakabushyira mu nyandiko bakazabona kubushyikiriza urukiko. Maître Nkuba yabwiye urukiko ko igiteye uwo yunganira kwihana umucamanza ukuriye inteko iburanisha n'uko akomeje gushidikanya ku butabera yazamuha ashingiye ku bindi byemezo yagiye amufatira mbere. Urukiko rwabajije impamvu Kabayiza yihannye Madame Mukanyundo kandi adafata icyemezo cya wenyine. Maître Nkuba yavuze ko ari ukunze gufata umwanya munini mu rubanza kandi ko ibikorwa byose biba biri mu izina rye. Kuri Kapteni Fostenza akamwita uhagarariye ubushinjacyaha bwa gisirikare ni ibintu bibabaje kuba ubwunganizi bwa Kabayiza butagaragaza uruhande buhagazeho ngo busobanure impamvu z'ubwihane bw'umucamanza. Yavuze ko kwihana umucamanza bigira amategeko bishingira hakibaza niba mu kumwihana uregwa yatunguye ubwunganizi. Kapteni Nzakamwita aravuga ko akurikije aho urubanza rugeze rwagombye kuba rutangira kuburanishwa mu mizi, gusa agakomeza gushidikanya ko bishoboka ko ubwihane hari ikibwihishe inyuma. Yavuze ko asanga bigamije gutinza urubanza. Metre Nkuba yabwiye urukiko ko amategeko asobanura ko iyo habayeho kwihana umucamanza, umwanditsi w'urukiko yandika ko habayeho ubwihane, urubanza rugasubikwa nta mpaka akabona gutangwa mu nyandiko impamvu z'ubwihane mu gihe kitarenze umunsi umwe. Umucamanza yasabye abandi baregwa kugira icyo bavuga ku kuba Kabayiza mwihana mushinja kubogama, yaba General Frank Rusagara yaba na muramuwe Colonel Tom Byabagamba wahoza kuriya barinda Perezida Paul Kagame ntacyo barengejeho. Inteko iburanisha yahise ifata akanya gato ijya gusuzuma ibivugwa n'impande zombi mbere gato ariko intego itaragaruka General Rusagara wayambirana n'abavandimwe mu rukiko ari kumwe n'umwe muri bo berekeje ku muryango w'urukiko usohoka hanze, maze Kapiteni Kabera ukuriye abamurinda mutegeka kugaruka mu rukiko. N'ingingo yarakaje General Rusagara maze amubaza agira ati harya shana inkiko musigaye muzitegeka, ati ibi nibyo byagombye kwihanwa dati teribo bisobanuye ngo biteye ubwoba. Nyuma y'iminota itagira mu icumu umucamanza yaje ategeka ko umwanditsi yandika ubwihane bwe maze iburanisha rigasubikwa nta mpaka. Yategetse ko Kabayiza n'ubwunganizi bakora ibyo amategeko ateganya. Sergeant Francois Kabayiza kuri ubu ufatiye ku gihano yahawe cyo gufunga imyaka itanu yaburaga igihe kibarirwa mu kwezi n'iminsi mike ngo kirangire. Mu 2016 urukiko rukuru rwa gisirikare rwamuhamije ibyaha byo guhisha nkana ibimenyetso byagombye gufasha kugenza icyaha. Yakunze kugaragara mu ntege nke zishingiye ku burwayi bwavuga ko bukomoka ku bikorwa by'iyicarubozo yakorewe, kuko ngo yanze gushinja Shebuja General Rusagara na muramuwe Colonel Tom Byabagamba iburanisha ritahari rizamenyekana hamaze gufatwa icyemezo ku bwihane bwa Madame Patricia Mukanyundo bushobora kumugumisha cyangwa bukamukura mu nteko iburanisha urubanza. Eh, wagira ubusaje ijwi ry'Amerika i Kigali.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ndanya kumviza radio ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi igiciro cy'icyayi ndikinezereza abarimyi bo muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke. Abasaba leta kubadugiriza agashahara kuko ibikorwa byo kurima icyayi gushika ubu gushika wimbuye ngo bivuna baba abarongoye amashirahamwe y'abarimyi canke leta ubwayo, bamenyesha ko bagiye kuraba ukuntu ico gitegwa cotezwe imbere kugira n'umurimyi ahungukire. Inkuru y'ijwi rya Amerika rifashijwe n'abakunzi baryo dushikirizwa na Desire Hatungimana.
Komine Mabayi ni yahanini irima mu gitegwa cy'icyayi ntara ya Cibitoke, akaba ari naho hubatse ihinguriro ry'icyo gitegwa Otebe Buhoro. Abanyagihugu baho baritaho kurima icyayi ariko bakidoga bavuga ko agahembo kadafaditse. Basaba bashimitse leta kubongerereza amafaranga ku kiro, kuko amafaranga 250 bahabwa ataca kigura.
Twebwe ingorane tubona nuko bishika agahembo ntikadire ku gihe kugira ngo tugafashe mu guhemba abo tuba twakoresheje natwe mu kugisoroma no mu kugikorera. Icyo ni kimwe. Kabiri nuko tubona agahembo tukita gato tukurije n'ingire twumva turiko turahabwa agaciro ko tuvisa kayi cyayi cy'agaciro twosaba ko batwongera agasahara ku kiro cy'icyayi zihakunda ifumbire ahikenewe igashika ku gihe, kandi nayo nyine tukaraba ko bodukagabaniza ku gaciro k'ifumbire.
Akabeye ni gato dusaba yuko hoboneka cyojya ku gaciro kabereye ku murimo. Amikindi agaprime ubutirategereje ntabwo dukunda kuronka agaprime nk'uko vyamera, niyo kaje kazari gake izo nizo ngorane dukunda kwamatugira. Urebye rero ukuntu tuba twakoresheje amafaranga n'abakozi kugira ngo twimbure uharuye ibiharuro ku mukozi amahera akorera, ucyo usanga umurimyi nta kintu akorera mu bisanzwe bica bihura n'abakozi. Uretse ko ari igiterwa nyine kitazobaduka vuba, umuntu aca abandanyirizaho udufaranga ku mushahara w'umurimyi w'icyayi ni dukeya. Ibyo amaprime twarakunda kuranga amaprime ku mezi atandatu, ubu harahindutse biba ku mwaka, nk'ubu ntabwo turaba turonsa.
Paul Manirakiza arongoye amashirahamwe y'abarimyi b'icyayi mu Burundi aremeza nawe nyene ko agahembo kadafaditse amenyesha abarimyi ko batokwibagira ko igihugu cahuye n'ingorane ariko ko batocika intege uburyo bubonetse nabo bazoshikirwa
kugira bigende neza gusumba ubwa mbere nuko abarimyi tugwiza umwimbo tukagwiza umwimbo tukagwiza nakanovera kugira ngo gishobore kugurwa neza kiruze amafaranga menshi ariko kubera yuko icyo gikorwa gisaba ibikorwa byinshi kubarimyi turasaba yuko hawugira igihinduka no kuvuga kubijanye n'agahembo kubarimyi ni byiza yuko ababijejwe inzego zibijejwe na twebwe twese turimo turabifitemo uruhara bodugirizwa igiciro hanyuma rero icyo giciro kimaze kuduzwa abarimyi nabo urumve baba baronsa agahimbaza musi baca bacitaho cyane kurusha bakakirima bakagikorera bakagifata neza hanyuma igaca bigenda neza
ibitegwa njabuka amazi yaba icyayi cyangwa ikawa ibiciro bigenda birahindagurika buri mwaka aricyo gituma abarimyi bo kwihangana kuko amafaranga abonetse n'abarimyi batosigara inyuma ibyo bishikizwa na Jean Marie Niyokindi umushikiranganji w'amahinguro n'ubudandaji ahamenyesha ko impungenge z'abarimyi zitegera
ubu onye cyo twifuza kuri ayo mashira hamwe ahingurika wacanga ahingura icyayi ari cyo tubwirizwa gushikako cyo tubwirizwa gushikako nuko ubu onye yari kawa yacu cyangwa icyayi cyacu tuyishora uko twayimbuye niko no vuga itahinguwe bikwiye ubu rero ico turiko turiga tworaba hamwe nayo mahinguriro nuko boyiha iyo kawa yacu cyangwa ico cyayi cyacu bobiha akarusho akarusho hamwe umuntu aguze icyayi cyangwa aguze ikawa ariko ukuntu babihingura bagashira no mudufugo duto duto hamwe ushusha amazi ugacutereramwo nkajya n'ikintu nivyo bita mu gifaransa bavyita valeur ajoutée toheza tukaza turafata iyo ntumbero ivyo bituma icyayi cyacu mu minsi iri imbere n'ikawa bironka agaciro karengeye tugashora icyayi cyangwa ikawa bifise agaciro kubera hari ivyo tuba twakoreye ngaha nyene ababa bahinguye kugira ngo biduze agaciro k'ivyo bitegwa dushora na mpuzamakungu
ubuserukira abanywi b'icyayi mu Burundi arabizeza ko ikibazo cyabo azogishikana ahashoboka hose kugira agaciro ku kiro kiyongere asaba ariko abo barimye kutadehukirwa bakabandanya bitaho icyo gitego kiri mu byinjiza amafaranga y'agaciro menshi igihugu kiba gikeneye kugira cyubaka amashuri ibitaro abanyagihugu bakenera buri munsi Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
urakoze inkuru rero yari y'umumenyesha makuru wacu Desire Hatungimana Mukanya gatoye turasezerana ku makuru n'ibiganiro tatatu bafite kuri isa yamara reka dusubire tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije Robert Mueller yahoze n'umushikiriza manza dasanzwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabwiye inama nshingamateka ya Amerika uno munsi kwa gatatu igihe yasebuka imbere yayo kwishyura ibibazo kwitohoza ku vyerekeye kwivanga ku Burusiya mu matora ya perezida yabaye muri Amerika mu mwaka w'2016 atakuye kuri perezida Donald Trump ivyo avuga ko yaburijemo ubutungane mu kugerageza guhagarika itohoza ryariko rikogwa kuri we Perezida Trump avuga ko itohoza rya Robert Mueller ryabimukuyeko
Leta Zunze Ubumwe za Amerika iravuga ko ishobora kuba yahanuye drone no kuvuga indege itagira umuderevu ya gisirikare ya Irani ya kabiri ariko Irani yo yabihakanye ahubwo iravuga ngo niyo yahanuye drone ya Amerika ikavuga rero ngo niba hari drone Amerika yahanuye niyerekane ibimenyetso
abikekwa ko ari abagwanya ubutegetsi bwa Uganda bo mu mugwi ADF bishe abantu 12 mu bitero bibiri byabereye mu karere ko mu buseruko bwa Republika iharanira demokrasi ya Congo na karere kagiramiwe n'ikiza cya Ebola
muri Uganda depite Robert Kyagulanyi uzwi cyane ku izina rya Bobby Wine yatangaje uyu munsi ko aziyamamariza umwanya wa perezida wa Republika mu matora yo mu 2021 azahangana na perezida Museveni umaze imyaka 33 ku butegetsi kandi ushaka manda ya gatandatu
perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yasubije umushikiranganji ajejwe ikigega amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha niyo bigarukiye dushimire engineer Peter Handley adufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fasil Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye wabihagarariye ni Etienne Karekezi kuri micro ari kumwe n'Ange Fidel Niyongabo
na Thomas Kamilindi turabashimiye cyane mugira umugoroba mwiza murakarama